mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika. Radijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu mbibutse ko mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ikaze mwese
umwitegeje neza asa n'umuntu bafise akabira k'abasomali uyu rero yamenye neza uyu wundi avuga ikiganda kandi yatuye yamaze kuvuga yuko atari umunyakenya wewe biboneka ariko bashobora kuba ari umuganda ariko bose uko ari babiri aba banyamahanga nibo bari batwaye aba bandi barundikazi 12 basigaye
uwo ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yavuga ku bantu bahagaritswe bafite umugambi wo kujya kugurisha abarundikazi mu mahanga iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye imvura yasenye amazu mu nkambi y'impunzi z'abarundi mutenderi mu gihugu cya Tanzania hamwe n'ikiganiro ntorere kazoza murabigezwaho na radio ijwi rya Amerika mu kanya kari imbere mugume hafi rero ya radio yanyu Radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbere yuko tubagezaho amakuru yo mu karere duhere kuri amwe avugwa hirya no hino ku isi ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burusiya byatangaje ko President Vladimir Putin na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuzabonana muri iki cyumweru ubwo bombi bazaba bitabiriye inama ku bukungu izabera mu mujyi wa Da Nang mu gihugu cya Vietnam Yuri Ushakov, umujyanama mu by'ububanyi n'amahanga wa President Putin, yavuze ko hari byinshi byo kuganiraho kandi ko biteguye kuganira. Mu ntangiriro z'icyumweru, umuvugizi wa President Putin, Dmitry Peskov, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Uburusiya, RIA, ko abayobozi baramutse bahuye baganira ku kibazo cya Koreya ya Ruguru. Peskov yongeyeho ko kugeza ubu nta bufatanye buri hagati y'Uburusiya na Amerika ku bijyanye na Koreya ya Ruguru. President Trump ari mu Bushinwa mu ruzinduko rw'iminsi 12 arimo kugirira ku mugabane wa Aziya. Mu ijambo yageje ku nteko ishinga amategeko ya Koreya y'Epfo, Bwana Trump yongeye kwihanangiriza Koreya ya Ruguru ayisaba guhagarika ubushotoranyi no kudakomeza gukora intwaro za nukleyeri. Abashyigikiye ukwigenga kw'intara ya Catalogne muri Espagne biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa rya bamwe mu bayobozi baharanira ubwigenge bwayo. Abitabiriye iyo myigaragambyo bafunze imihanda minini y'imodoka n'iya za gari ya moshi irimo imihanda yinjira mu murwa mukuru wa Catalogne Barcelona. Sosiyete ya gari ya moshi yatangaje ko iyo myigaragambyo yabangamiye ibikorwa byayo n'ingendo nyinshi. Iyo myigaragambyo ije ikurikira icyemezo cya guverinoma ya Espagne gisesa ubutegetsi bwa Catalogne. Kuri ubu iyo ntara hicunzwe na Espagne. Kugeza ubu leta ya Espagne ifite icyicaro mu mujyi wa Madrid niyo igenzura inzego z'ubutegetsi z'intara ya Catalogne nyuma yo kuvanaho leta n'inteko ishinga amategeko byayo. Espagne ivuga ko abayobozi ba Catalogne bishe amategeko ubwo batangazaga ko iyo ntara igiye kwigenga. Uwari umuyobozi w'intara ya Catalogne Carles Puigdemont n'abandi ba ministri bane bakoranaga bahungiye mu gihugu cy'Ububiligi. Puigdemont na bamwe mu bari bagize leta ye barashinjwa ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo w'igihugu n'ibindi birimo kwigomeka. Intara ya Catalogne ituwe n'abantu miliyoni 7 n'ibihumbi 500.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana tatu na mirongo itanu kilohertz ibihumbi cyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanjye.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi, ahongeye kuboneka abagore n'abakobwa bajyanwa kugurishwa mu bihugu bya Aziya. Mu minsi ine gusa, igipolisi kimaze gufata abagera kuri 15. Ishyirahamwe ONRCT, Ouwe ton frère, rirwanya icuruzwa ry'abantu rirasaba leta gushyiraho urwego rwigenga rwo guhashya abakora ubwo bucuruzi. Kuva mu mwaka wa 2016, abarundikazi bari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu nibo batwawe mu bihugu bya Aziya, cyane cyane ibyo mu kigobe cy'Abarabu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi, Eroje Birikaneza, aduha inkuru irambuye.
Kuri uyu wa gatatu mu gitondo, igipolisi cy'u Burundi cyafashe abarundi kazi 12 cyemeza ko bari baroye kugurishwa mu gihugu cya Oman. Bari mu kibiri mu miduga yunguruza abantu n'ibintu bita bus, bari kumwe n'undi muntu umwe w'umugabo. Bafatiwe hagati ya Bugarama na Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, asigura ko bari berekeje i Kampala mu gihugu cy'u Buganda kugira ngo babandanye baja muri Oman. Nkurikiye yemeza ko uwo mugabo n'undi mugenzi we yavuye afatwa mu nyuma habanje gucoroka igipolisi aribo bari baroye kugurisha abarundi kazi.
Igihe babafata mu gitondo igihe cy'isazi ibiri, hariho umwe yashoboye guca mu myanya y'intoki abapolisi aragenda, acafata imodoka ateragenda, ariko mu nyuma igipolisi kiraronka amakuru ko uwo muntu yagiye, gica kiratangira acafatwa n'abapolisi bo mu Kirundo. Ubu rero turiko turavugana bariko baramuzana, no mu nyamahanga avuga ururimi rw'Ikiganda, bibaza ko ashobora kuba ari umuganda w'umugabo idondoro yo ntaramenyekana neza. Uyu rero akaba kandi azinanye kandi yemejwe n'uyu wa mbere w'umunyakenya mwa ujya mugabo umwe muri abagore 12, n'umunyakenya niko impapuro ziwe urupapuro pasiporo rwiwe rwanditse ko, ariko umwitegereje neza asa n'umuntu bafise akabira k'abasomali. Uyu rero yamenye neza uyu wundi avuga Ikiganda, kandi yamaze kuvuga yuko atari umunyakenya wewe, biboneka rero ko ashobora kuba ari umuganda, ariko bose uko ari babiri aba banyamahanga hanga nibo bari batwaye abandi barundikazi 12 basigaye.
Iruhande yabafasha uyu munsi harabandi bigeme barundikazi batatu bafatiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushiri buseruko bw'u Burundi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, nabo nyene bashaka kuja muri Oman. Ishirahamwe rigwanya urudandazwa rwa kiremwa muntu ONST Ouwe ton frère yemeza ko bacuruza barundikazi mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu bibonekeza mu ntara zitandukanye, mbe naryo nyene rikaba riherutse gufatira umwe muri bo ntara ya Rumonge mu manuko. Kugira ngo kabigatuzwe, Prime Mbaruboke yarongoye iryo shirahamwe hari ibyo asaba leta, harimo gushinga umugwi wigenga ujejwe guhasha abakora urudandazwa rw'abantu.
Yo shiraho ibyo bita mu gifaransa les états généraux de l'enfant au Burundi, ni kuvuga inama rukokoma yerekeye abana muri rusangi mu Burundi, kuko turabona ko ituvuza abana, ni kuvuga umuntu wese atarakwiza imyaka 18 y'amavuka. Tuna ariko aba bana aribo bagwa muri urwo rudandazwa rw'abantu byoroshe, babicamwe batanazi n'ibyo bagiyemo. Ica kabiri dusaba leta yogerageza ikagwanya boneka abana bahe bamashuri biciye mu kwiza bimwe twita mu France ari cantine scolaire, no kuvuga hamwe bafungurira abana ku ishuri, bijya byotuma kubera ubukene abavyeyi babarimwe byofasha kugira abana ntibata amashuri kuye bayataye, niho baca bwo mu gorodo ndandaza rw'abana n'abadandaza cyo batora byoroshe, murumva kandi ko vyumvikana. Turasaba leta ko yoshiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gukinga no guhagarika abakoze urudandaza rw'abantu kandi kubahana. Tugasaba leta ko yogerageza gakoresha abayiserukira mu ivyo bihugu bariyo Oman, Arabie Saoudite na Kuwait canke muri ako karere.
Muri ivyo bihugu mu kiringo hafi cy'imyaka ibiri gusa hamaze kugurishwa abarundikazi baba ibihumbi bitatu.
Kuva mu mwaka wa 2016 uheze gushika uno munsi muri ONRCT Ouwe ton frère turafise ibiharuro biri hagati y'ibihumbi bibiri na magana atanu n'ibihumbi bitatu byo bana babigeme bagiye mu ivyo bihugu twadondaguye. Uno munsi rero akaba aribo bariko barasaba ko botahukana mu gihugu c'amavukiro, kuko basanze ivyo bagiye gukora ari akazi babemereye atari ivyo, ahubwo uno munsi bariko barashurashuzwa ku nguvu canke bakubitwa canke ugasanga bakoramwo ibihimba vy'umubiri vy'ibitatu. bita trafiki dorugani wakabajana no mu shurashuzi mwe bwo bikirenga ahubwo no vuga nti hararengiranye
nubwo ishiramwe w'NSTW ton frère Heritaka hari ntambwe zimwe gishimira
leta yarashize hitegeko rikwanye rudandaza kw'abantu mu Burundi cyasubiye ku muna nyindi cyora mu kwiga ku petrol nkuru nziza mu mwaka 2014 eka mbere sivyo gusa na mu 2016 kwezi gucyenda yarashize kwigiko mu kwindi tegeko rikwanya amabi akorerwa abakenyezi ibyo bitambwe France Revivance c'est basé sur l'urgence ego ibyo leta turabishima cyane hanyuma bikaba ari byo navyo bidufasha kugira ngo dushobore kugwanya nkena iyo mabi no kuyakurikirana ku munsi ku munsi
ishirahamwe NSTW ton frère rihamagara amashirahamwe mpuzamakungu nkawe yemegita habimukira na UNICEF gita ineza y'abana gufasha leta y'u Burundi kugarukana abarundi kazi bagurishijwe mu bihugu by'abarabu imigwi ishika kuri 11 igizwe n'abarundi n'abanyamahanga bakora urudandazwa rw'abarundi kazi yasambuwe n'igipolisi mu mwaka w'ihumbi 2015 ku isi uko umwaka utashe amatohoza yakozwe na ONU yerekana ko urucuruzwa rwa kiremwa muntu rwinjiriza abarukora n'imiburiburi amamiliyaridi 32 y'amadolari y'abanyamerika eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Burundi tunyarukire muri Tanzania aho amazu harenga 200 ariyo hamaze kumenyekana ko yasemwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Abahuye n'ibi byago bavuga ko iyo mvura yabasize mu kangaratete kuko nibyo bari barafashishijwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR byatwawe n'umwuzure. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera Arusha muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru niwe tugezaho inkuru irambuye.
Imvura nyinshi ivanze muyaga yatanguye kugwa mu karere ka Kigoma ikambi ya Mutenderi irimwo kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Iyo mvura yisegenya ni nayo yahavuye senyagura n'amazu muri iyo kambi impunzi z'abarundi. Amazu arenga 200 harimo ayubakishijwe amabati n'ayasakaje amahema yarabomotse. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko basigaye bifumbereje kuko twabo twatwawe.
Amazu yabomotse arenga 38 aho ni muri zone ya mbere, muri zone ya kane, 74. Amazu yose barashika kuko niza amabati arateze ziraguruka cyangwa amahema nayo. Ibyo abayiwene bakoreramo zarabomotse zose. No mu isoko zarabomaguritse sana sana. Kuri isoko y'ahantu habi mba madatee mungoni toko chari bitota walifumbele jenye walangire gusara iso diara kio wakore
obomulio kambi ya Mutenderi abantu bamaze gutangura gusanura aho bigikunda ahandi naho begeranya amabati yagurutse abandi nabo basavye indaro ababanyi babo kuko amahema yabo yagurutse. Iyo mvura ivanze igihuhusi yaguye mu gihe impunzi zaheruka guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya byo kwezi kw'11. Izo mpunzi zivuga ko iyo mvura yisegenya yatwaye n'izo mfashanyo.
Amaze n'igire isoko ahantu amazi yose n'iyo mu nkambi ariho kirarumva abaramye bajyaye cyane. Bamwe bamwe ko bagiranye amabati we yarasambutse cyangwa ngira barako bufukana buke bukajyaho abantu bashaka kwika umusaya bakarindira yuko amashyirahamwe bigere yabafashe. Ibyo mu nzu byaratwawe nk'ibyo baheruka gufata by'ukwezi bari mu kangaratete yabo n'ibibazo by'umuco kandi niyo baza kureze n'ifunguro. Nayo ubonye iraharura agira ngo imenye gitigiri neza cy'abantu bahuye n'ibyo sanganya mugabo ni benshi rwose mu mazone nk'ayo.
Izo mpunzi zisaba imfashanyo yihutirwa batinya ko indwara ziva ku isuku rike zishobora gusongera isibe maze zikabafata cyane cyane abana. Naho biri uko izo mpunzi zirashima ko ata muntu yasize ubuzima kiretse abakomeretse bisanzwe. Iyo kambi irimwo impunzi z'abarundi barenga 50,000. Mu mpera z'ukwezi guheze imvura nk'iyo yari yasenyaguye amazu arenga 100 ikomeretsa n'abantu barenga 14 mu ikambi y'impunzi ya Nduta nayo irimwo abarundi barenga 120,000. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuya Tuzagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu aho ni mu Rwanda naho mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2 ni radio yanyu. Umwe rero ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh erega mwarasizwe ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza.
Bakunze ibiganiro bya studio Ijambo ndabaramukije. Jerome Niyonzima ndabaha ikaze muri cyakiyago cha politique mwikundira arico Ntorere kazoza. Muri Ntorere kazoza cuno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara. Tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abaza badashoboye gushikira amatongo yabo. Reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ari wo CNTB. Hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi sever. Araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge. Terence Manirakiza ijambo ni rwawe.
Hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Dieudonné turaramukije tunabahana ikaze muri kino kiganiro.
Ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari kurakurikirana kino kiganiro.
Mukanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina. Muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushumbu no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha ati kandi biteza kugenda gucyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya.
Uyu mugwi wavuye mu biganiro vy'amahoro vyabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi baserukira Abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza vy'ukuri yuko bosezerera Burundi amavi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano niyo bagira bati ego men ziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro. Atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibisubire kuba muri iki gihugu. Muri mungingo yao vigiriye harimo n'uyu mugwi ego abarundi bifuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya mahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe nogira ndi abambe dushira imbere nabakozwe ko namahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gucyo amazima yongo imijyango yabo gushika munsi itaramenya icashikiye ababo hariho abatotejwe hari abanyazwe utwabo bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana ubu rero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga
kumbure muravutse yuko ihangira nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakuwe ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere ni itegeko ritugenga yatomoye rirategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nabwira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cyane cyane tugashikibanza navuga nti kinini ya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu byabo
reka tuvuga
duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere mu vyakira gute mwega
ego murakoze no mugwi w'igihugu ujejwe gutatura matati y'amatongo n'andi matungo CNTB ibi bashira imbere ni vyiza nkako ni kwitegeko ribivuga kandi natwebwe muri CNTB ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ibyiwe yanyazwe ibyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ivyo uyu arongoye uyu mugwi Sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora na twebwe muri CNTB ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora n'ukugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse uno munsi bagasanga ivyabo vyaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute tugaca turaba rero mu bikorwa bya CNTB tugaca kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega vyagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havagira ati muzanga gusanga mufisiko kwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cha CNTB kuko uyu mugwi waratanguye CNTB niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri bibi turiko turakora tumaze gutatura matata rengi bihumbi mirongo itatu ugasanga hari abayibayemwo nawe tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marwaye waronkeye ngaho iritongo araririmye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ryabasanga igikiyago
Kereka kumbure dukwitire mu manuko bw'igihugu muri commune ya Rumonge aturi kumwe na Masumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere na rirongoye ry'abahungutse Atanazi turaramukije tona banikaze uduza kajugira Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho turi turarabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha abarundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo wumvise ko kumbure bategekanya kugikorera ko ubyakira gute
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ivyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe ngo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentede utunganya ico gikogwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo nuwo batavukana twebwe rero muri ERB ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwaka rya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho rero nkuko maze kubyumva babivuze babishikiriza abo banyakubahwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute ibyaheje bigenda gute muri ico gihe muriko murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana tukaca dutaha uko nyene CNTB itegekanije iki ikibazo kijanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu itongo canke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ngikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico twagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibijeho nimba kizobaho ni gikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma kacugenda uko nyene birababaze cyane
Masumbuko usanzwe arongoye umugwi seve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri woba yarasubije itongo canke woba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe
niko
bibona
niko ndabibona mu gihe usumbushwa na cyane uwo yatuwahutse yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwe yatakaze ahanini so haruba nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe husumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimaze mu imyaka atabirimo kuko yatakaze ibintu byiza murakoze
Urakoze Terence barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse bariko baratwumviza ko cyari gice cya mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jeo Menyonzima nongere nkenguruke mwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho utaha
cyari kiganiro nturerekazoza
ikiganiro gica hije no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Icyo kino rero cyo kiganiro mugezweho na Radio Ijwi rya Amerika mutegurirwa na Studio Jambo nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha, tukaba tubararikiye kandi ibindi biganiro bitaha mu kanya isamoya n'igice na makuru hamwe n'ibindi biganiro ku buhanga bw'ibyuma. Mwari kumwe na engineer Peter Handre afatanije na Facile Gebehu, mwari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi. Mbashimiye mwese rwo mu izina rya bagenzi banjye ko mwateze amatwi, mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.